Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 92.5 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi. Turi kwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema.
Hamaze gufatwa imigwi ishigera kuri 3 byose biracare matohoza kuko ntibavuga bimwe, ariko nyuma y'amatohoza bazoheza babahicegeranyo cyaba bari nyuma y'ivyo bintu.
Uwo ni Moise Nkurunziza, umuvugizi w'igipolisi cy'Uburundi wungirije, avuga ku gikorwa kimaze iminsi cy'abantu bishikiriza inzego z'umutekano bakiyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turagayiko mu kanya gato. Benjamin Mkapa wigeze kuyobora Tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba kuba umuhuza mu biganiro bihuza Barundi. Muri iyo nama yateraniye mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru ya Tanzania, umurundi Liberal Mfumukeko yatowe kuba umunyamabanga mukuru wa muryango asimbuye umunyarwanda Dr. Richard Sezibera warangije manda ye y'imyaka 4. Mfumukeko yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru wungirije uwo muryango. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana ari Arusha ahabereye iyo nama, aratugezaho ibyavugiwe muri iyo nama.
Inama igira 17 y'abakuru b'ihugu bya Afrika y'ubuseruko yigiye gusozera ibikorwa byayo ingurudoto ku birometero 20 uvuye mu gisagara cya Arusha. Muri iyo nama hatunditswe ibitari bike John Pombe Magufuli, umukuru w'igihugu cya Tanzania, akaba ari bagiye kubandanya arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika, ikibanza mu isanzwe cyari kwegukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu Burundi bukaba butashimye gufata icyo kibanza, Burundi bukaba bwashimye kujya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe, nawe wagiye muri icyo kibanza akaba ari Liberal Mfumukeko. Icyegera cyiwe ari Charles Njoroge avuka mu gihugu cya Kenya. Muri iyo nama kandi hafunditswe yuko hagiye kubaho igitabo cy'inzira kimwe ku banyagihugu bose baba muri bino bihugu bya Afrika y'ubuseruko uko ari 6, kuko n'igihugu cya Sudani iyo mu manuko cyemerewe kwinjira muri uwo muryango, iyo passport ikazokogwa uburyo bwa none kugira abanyikishe bashobora kuyikoresha no mu bindi bihugu bya kure. Muri iyo nama kandi hafunditswe yuko ururimi rw'igiswahili rugiye kuzokoreshwa byemewe mu nama y'abakuru b'ibihugu. Mbere mu kubigaragaza, umukuru w'igihugu cya Kenya, umukuru w'igihugu cya Tanzania, eka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bakaba bakoresheje igiswahili mu gihe bariko barasozera iyo nama. Iyo nama rero byagaragaye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atitabye, Butori Joseph akaba ari we waserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Muri iyo nama byagaragaye yuko bose bavuga bahana, bakaba banumvikanye yuko Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye kumuhuza bikogwa mu matati ari mu Burundi, akazofatanya na Museveni yarasanzwe afite icyo gikorwa cyo guhuza Abarundi, kugira rero ngo injyane ziri mu Burundi zihere, Abarundi bahunze igihugu bashobore gutanguka, reka n'umutekano wongere ube wose mu gihugu cy'u Burundi.
Uwo yari Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika iyarusha majyaruguru ya Tanzania, ahabereye inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu Burundi kureba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu, baravuga ko mu rugendo barimo batazabonana n'amashyirahamwe yigenga abanyamadini cyangwa se abanyamakuru. Abo bahanga barasaba u Burundi ko hakoherezwa abandi bahanga 9 baguma muri icyo gihugu kugeza mu kwezi kwa 7. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo bahinga bashitse mu Burundi ku munsi wa mbere w'indwi kuva kuri uyu wa kabiri, barabonanye n'abategetsi batari bake harimo n'abashikiranganje. Sahil Fadeli Maya umwe muri abo bahinga yavuze ko abategetsi bose bamaze kubonana babakiriye neza kandi kubwo uwo mukenyezi ngo ni intambwe nini yanatubwiye icyo bazoganira n'abategetsi batandukanye.
Nous allons demander aux autorités de nous renseigner sur la situation depuis
kutubwira uko ibintu byagenze kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka uheze na cyane cyane ibyabaye mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2015 ibyo byose ni kugira ngo ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tugire icyo tuvuze imbere y'inama y'igisata cy'agateka kazi na muntu. Ikindi kintu gikomeye dushaka gusaba nirungikwa by'abahinga b'igisata cy'agateka kazi na chaone mu Burundi bishikire ku rubuga abo rero nategerezwa kuguma ngaha mu Burundi natwe tukagaruka izindi nshuro zibiri ico gihe tuzohura n'abaserukira amashira hamwe abamenyesha makuru abakuru b'amadini n'amashenge ico gihe tuzojibwina tumenye neza ibyabaye n'ibiriko biraba mu Burundi
qui a prévalu et qui prévaut au Burundi.
Muri rugendo rw'imisi 8 abahinga bigenga bategekanya kandi kuja mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega rifungiwemo abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Igikorwa cyabo kizoshika n'imiburi y'iburi mu kwezi kwindwi uwo mwaka imbere y'uko basohora icyegeranyo nyamukuru. Abo bahinga barahumuriza ko bazokora bigenga nkuko bitwa kandi bazotohoza kugira ngo bamenye amakosa yakozwe n'uruhande rwa leta n'uruhande leta yita abagumutse. Muri byose ariko umufaso ni Sahil aravuga ikintu nyamukuru kirimo.
Des recommandations seront adressées à l'endroit du gouvernement du Burundi, à l'endroit également des institutions.
Hari bizosabwa leta y'u Burundi ibindi amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibisata byawe. Ubwoko bwa raporo tuzogira ni raporo atacisiga ivuga byose kandi ni rwose. Mugabo igikuru nuko tutazovuga ibibi gusa ariko nibigenda neza navyo tuzovyerekana. Nitwasanga hari ibintu byiza nuko bihagaci iro tugatera intege leta nitwasanga naho ibi ari byinshi tuzoraba impamvu bivako n'ukuntu Burundi bwo bigwanye. Ahanini raporo yacu izofasha kugira ngo gufashanya hagati yacu na leta y'u Burundi kube kwiza kurusha. Ku itariki ya 17 ukwezi kwa 12 umwaka uheze igisata cyaoni kijejwe agateka kazi na muntu cyacyashinze ko haza umugwi w'abahinga batatu bigenga mu Burundi kugira ngo batohoze kumabi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hamwe n'ivyo leta y'u Burundi yagirizwa mu bijanye niho nyangwa hamwe n'itotezwa ry'agateka kazi na muntu. Mu bisanzwe abo bahinga bari kugira urugendo rwabo rwa mbere mu mpera z'ukwezi kwa mbere ariko ntivyakunze kubera imyiteguro yo kwakira umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon n'abakuru b'ibihugu bya Afrika baherutse mu Burundi. Muri uru rugendo rwabo rwa mbere abo bahinga bemeza ko batazokorera ku kibazo cy'ibinogo bihambwemo abantu benshi icyarimwe fosse commune mu Gifaransa. Icyo kibazo kizokwigwa ku nshuro ya kabiri nk'uko abo bahinga babandanya babivuga. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Naho abifuza kudusura ku rubuga rwacu rwa Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu. Abafite ubutumwa cyangwa ibitekerezo nimero yacu ya WhatsApp ni 00122024419931. Dukomeza amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi gikomeje kwerekana abo kivuga ko ari abahoze ari abarwanyi baba bafatwa cyangwa abishikiriza inzego z'umutekano. Icyo gikorwa kiragenda gute? Umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka adufitiye inkuru irambuye.
Abatatu bahora abagwanyi ni Nahimana Vena avuka muri zone Jenda ya komine Mugongomanga turi mu ntara ya Bujumbura yahoze ari umusirikare w'igihugu w'ipeta rya Caporale. Wa kabiri ni Kwizera Imana Gordien avuka muri komine Tangara y'intara Ngozi. Wa gatatu ni Ndikumana Thierry avuka mu Kwigere muri komine Sare y'intara ya Bujumbura. Abo basore batatu bemeza ko ibyo kugwana bari barabihevye bagasigura ko batari bakironswa amafaranga bahora bahabwa. Icababa cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arasigura ingene zagenze kugira abavuga ko bahora bahungabanya umutekano kumusaga bamenyekane bongere bafatwe.
Gice saha 4 za gatondo abajeje umutekano bari basanzwe bari mu gikorwa cyabo cya misi yose
niho bahumuka ku bantu babiri babagize ba nabi bahora barasa bagataye n'amagrenade. Abantu babiri bafatiwe ku ibara rya kane, bamaze gufatwa rero baciye bemera baratanga amakuru barayahabajije umutekano, aho mbere baciye bavuga n'abandi babiri bari bamaze gufatwa imbere yabo bari mu mwe bajije umutekano, ariko abo bantu bakaba ariko barahakana ibyo bari ko baragirizwa. Abo rero niyo baciye bavuga ko bahora bakorana. Hejuru yabo barekanye uwundi muntu umwe yabakwibara rya mbere ngaha muri zone ya Musaga, ariwe yabahemba yatanga amafaranga.
Bimwe mu biganisho byafatanywe abo basore navyo nyene vyerekanywe icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza aradondagura bimwe mu vyafashwe.
Inkoho zine zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ibisandugu 17 vy'iyo nkoho nyene, amasasu 360 y'iyo nkoho, ico bita ishene y'inkoho bita Kalashnikov iri ku amasasu 250 n'isandugu ijamwo iyo shene nyene, grenade imwe y'ubwoko bwa defensive, pantaro imwe yo mu bwoko zimwe bita tendexis z'igisirikare cy'u Burundi, ishati zitanu z'umwambaro w'umwimenyerezo mu gisirikare cy'u Burundi, umwambaro umwe wa kera w'igisirikare cy'u Burundi, ikoti imwe y'igisirikare cy'u Rwanda, pantaro imwe idafata imvura bita imperméable y'igisirikare cy'u Burundi, n'umwambaro umwe w'ibirato vya gisirikare botin hamwe n'imisipi ibiri bita sentiro y'igisirikare cy'u Burundi.
Moise Nkurunziza atera kamu wese afite ikigwanisho kugisubiza akavavanura n'intambara naye ku kibazo cy'uko amaze kumenyekana abo bitwaje ibigwanisho bakorera uwavugira igipolisi yishura ko ari kurindira ikizuva amatohoza ariko araba.
Murabona abafatwa hamaze gufatwa imigwi ishigera kuri 3 byose biracere amatohoza kuko ntibavuga bimwe, ariko nyuma y'amatohoza bazoheza babahicegeranyo cyangwa bari nyuma y'ivyo bintu. Ubushikiranganje bw'umutekano rero bukaba busubiye gutera kamo, kandi abantu bose bafise ibigwanisho kugira ngo babisubize kugushaka kwabo, kuko ntibazigera bahesha nkuko bamaze kuboneka ibitari bikijyirwa birafatwa bakaba hano wereye ko bisubiza kugira ngo umutekano ugaruke bagaruke bakigihugu cyabo.
Babiri muri abo bahora arabagwanyi igipolisi cy'u Burundi nticashinje kuberekana kuri uno wa kabiri. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yishuye ijwi rya Amerika ko bari mu minwe y'inzego z'umutekano kugira batange umuco kukuntu bahora bahungabanya umutekano. Tuyibutsa kwa ku Musaga mu kiringo cy'indwi zibiri hamaze kwishikana abahora arabagwanyi indwi bagizwe n'abasore batanu n'abigeme babiri nkuko byemezwa n'igipolisi cy'u Burundi. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Cyuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali.
Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
Igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko abantu hagati ya 30 na 50 aribo bamaze kwishikiriza inzego z'umutekano biyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu. Nkuko bivugwa na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, benshi muri abo bantu ngo biyemereye ko bakora ibyo bitero bavuye mu Rwanda.
baratubwira yuko batumwa bava mu Rwanda baza barungitswe n'abantu bitwa ba Alexis Nduhije aho zari mu politike ho ngaha mu Burundi hamwe ngo nuwitwa Godespoir Niyombare hamwe ngo nuwitwa Rajab Hussein bavuze ko aribo babagire babacapiye n'ikarata yo kuza kumwene kwinjira ngaha mu Burundi bagakora ububisha butandukanye bagiye bukoreka kuva imigumuko igitangura kindi bongera ko nuko basubira gushimangira ko bigishijwe mu bya gisirikare mu Rwanda n'igihugu cyo mu Rwanda n'abasirikare bo mu Rwanda bafatanije nabo basirikare bamwe bamwe bari bagiye ino bagerageje gutembagaza ubutegetsi bikabatakwa amazi bakakorana rero ngo n'abasirikare n'abanyapolitiki bo mu Rwanda bakaba aribo babigisha bya gisirikare maze bakabaha n'ibigwanisho hanyuma bakabarungika kandi ibyo tubifitiye n'ibyemezo byinshi hari na benshi bagiye bafatwa bashaka imodoka ziza n'ibyo bigwanisho n'abantu bagiye bafatwa bakabyivugira neza kumwe na bigenda
hanyuma hari umuntu witwa Robert Intwari Auguste yavuze ati umutekano urahari icyo kiganiro ntigikenewe Robert Intwari nagira ngo mubwire yuko iki kiganiro gikenewe kubera ko hari abantu benshi barimo bibariza ibibazo twikomereze kuri nta uhora ku ngoma wiriwe neza nta uhora ku ngoma ngaho bazi ikibazo cyawe yarakumva
amahoro bazira ikiri batagatatu nabo babafize ko tumva ko hari n'ibindi binogo bitaramenyekana mugabe cyose ko mutakora cyangwa bitaramenyekana n'ibindi byose bimenyekana gusa iri mu makarita atandukanye kuko tumva ko hariho benshi bavuga yuko mbo iwabo w'abasigaye iwabo w'abantu so hari ingona bo no gahaza niyo cyangwa bashaka ko yuko hari ibinogo icyo kaza ni mu gitondo mu kazi tubwiye ikindi nacyo ariho ikibazo kijyanye n'amagrenade bavuga ngo aratera iyo biragoye gutahura kandi turagenera neza nk'icyo nta muco ukwiye kubigera tubona ujyanye n'ibyo bintu ikindi kibazo rero gatibana n'ikibazo cy'aba bantu bavuga ngo barishyikana ariko ntibarigera batubwira ati twe tujye tuva aha twakorera aha twe turongowe n'abanaka ariko tukaba tuzi yuko hariho na bamwe bamwe mbonera kure bagiye baronka bise do kubyina mu Burundi bakaja mu Rwanda bakamara iminsi
bagiye gukora iki
babahaye sedomisyo
bagiye gukora iki
nirani muri abo nyine nabonye mu bato bakadatohore none hari byo usanga bari muri bo bibazo byanze byari
ntabwo nshubije abo ngabo ngo bimbonera kure bajya mu Rwanda bafite amafaranga y'ubutumwa baba bagiye gukora iki
bagiye mu itohoza gibyo nyine baba ari kuri mise
gutohoza
barabyivuga naje ndafite umugenda bize umugenzi azigitega bize umugenzi azigitega aragiye yo arangira kana telefone yakuye arambiye ani bya aragiyemo
yakubwiye ko yaragiye mu bice
ukanyenge ndabuvuze umugenzi urumva rero ibintu bya politiki ni bari kagoza barishisha mu mbavu bavuge bose ko bari mu kigo gabo bashiri imbere bizani bareka kugira ku ruhande rumwe
urakoze cyane noneho duhamagare Foster Foster wiriwe
wiriwe neza
nawe ikibazo cyawe
murakoze nenda kubaza afande ikibazo kwayo avuga ibibazo byose abayobozi b'Uburundi baba bashinze u Rwanda ngo nibwo bateze ibibazo ngo baba bafashe babishikanye bose ngo bari bavuze ko baturutse mu Rwanda ko mpamya ko Burundi bufite iperereza bufite inzego z'iperereza muri polisi cyangwa n'igisirikare kuki batatubwira ikigo cyo mu Rwanda batorezwa ngo batubwire umubare bato urimo ngo batubwire umusirikare ushinzwe kubatoza uko yitwa ngo batange ibimenyetso bigaragara ahubwo bakaguma gusaba bashaka gusigara u Rwanda kandi byonyine biragaragara ko n'abarundi babo batabafite icyizere ubwo se abo barundi barimo kumubaza ibyo ngibyo batumwe n'u Rwanda
ye Foster urakoze noneho duhamagare na Adolphe mbere yuko Opepe Pierre Nkuriki asubiza Adolphe wiriwe ye ikibazo kimwe
ndabaza igituma hari intumwa zigomba kugendera Burundi nk'ubu twimirije uko tuzokwakira mu minsi za bajya basirikare n'abaje kuraba agateka kazina muntu igituma hacha haba ibintu bijya habona mugabo imbere na mbere bitaja ahabona
urakoze rwose Adolf urakoze ku kibazo cyawe opepa ankurikiye ngaho ni mu basubize
ego nabonye na ndabashimiye ku bibazo n'intererano zabo ngirangira ko ntahora ku ngoma yavuze ngo abapfuye bazira ikiringo cha gatatu ngo mbega ko hariho ibiziga biri ibinogo biko biratogwa by'abantu bapfuye ngo mbega none ngo bapfuye bazira ikiringo cha gatatu ngo bobo ngo
imirambo yabo yagiye
imirambo yabo yagiye he haravuga n'ahantu ngo aho bita ngo wabo wabasiga yavuze n'ahantu menga ashaka kuri hatatu icyo twamumenyesha nuko ibijyanye na n'imigumuko yabaye n'abapfiriyemwo n'abakomeretse n'aba n'ibyo bintu byononekaye hariho amadose ariko arakogwa kuri ibyo bintu ari mu butungane we rero nimba afise wiwe yavuze muri iki kiringo azoheza ko musaba ko yokwegera ubutungano wa madosi yageze mu butungano aheze abazu aho ivyo wiwe bigeze bazoheza bamuhe inyishi tomoye kuko muri kiya kiringo abantu bapfuye kwishi hari abapfa bariko baratera amagrenade harabapfuye baturiwe mu mabarabara hari bapfuye bahitanywe n'amasasu amwe y'ivyiyererezi n'abandi bapfuye mu buryo bwinshi rero kandi amatohoza ariko amatohoza amadosi ageze mu butungane arashobora kugenda akavuga uwiwe akavuga n'ivyo ukungene byagenze ama bakamubwira aho dosiye iyo bigeze mugabe ico no mumenyesha coco nuko atakintu na kimwe cabaye kitazokurikiranwa cyangwa kitariko kirakurikiranwa n'ubutungane aravuga ubundi ngo ibintu by'amagrenade n'abishikana ngo bashobora kuba ari ingwimbe imbonera kure ngo zarungutse mu Rwanda aratanga n'akarorero ye nibaza yuko uno muntu ari muri ba bantu badashaka kumva ukuri abantu badashaka kumva ukuri kandi kuba ariko simbona indi siguro umuntu yashobora kumuha abatera amagrenade barafatwa ntahavaza kuvuga nka ba bandi numvise bavuga ngo aya magrenade ngo bibaye ngo yatewe ngo n'abari mu butegetsi ngo hanyuma ngo kugira berekane yuko ngo bajya abantu ngo bakora iterabwoba abazitera nagenda mumenyeshe ko bafatwa kandi bafatwa ku bwinshi kandi nibo nyene ukuri kuko hari n'abafatwa bafatanwe izo grenade mu minwe bagira abazitere no ahano guhana ubororero abagiye bafatwa bafite izo grenade mu minwe urumva rero barafatwa bakavuga neza n'ababatumye n'amafaranga babaha bakavuga neza n'intumbero baba bafise udashaka rero kubyumva wewe nibaza yuko tuzokomeza tugusigurira kuko niko kazi tujejwe gushikaho ukuri uzotinduka kumva ubishatse nimba ushaka koko uzotinda wumva ukuri iki nacyo cyo kuvuga yuko imbonerakure ziba zijya mu Rwanda mu nyuma zikagaruka arizo zishikana nibi nibaza yuko ariko ariyo bagize ukuri kandi akunze kuko abafatwa barasigura neza ukuntu byagiye biragenda baravuze yuko bari muri ayo makambi y'impunzi mu Rwanda ko hagize n'umuntu bikeka gusa ko yoba yarigeze no kuba ari muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi baca bamwica barasiguye neza n'uko ngene babigenza uno munsi rero mbonerakure bavuga ko zishobora kugenda hariya zigakora ibyo ariko aravuga zikagaruka ari zizima nibaza yuko abantu bose baca bumva ko ari kinyoma cyambaye ubusa uwitwa Faustin yavuze ati nta bimenyetso bigaragara yuko abantu bahungabanya umutekano ba mu gihugu cy'u Burundi bahugurirwa mu Rwanda bagatumwa bakahabwirwanishwa kongera bagatumwa gukora bino bintu umuhumbure ntazi neza kungera ibintu byagiye bigenda nagenda mumenyeshe yuko mu byemezo byashikirijwe amashyirahamwe mpuzamakungu nka CIRGL byari bitomoye cyane
ariko rero ngibyo erega ibyo ntabwo byagiye ku karubanda ngo abaturage babimenye
barundi barungikwa hariho n'abapolisi ariho n'abapolisi bo mu Rwanda bafatiwe ngaho gataka ku Burundi baje gukora ibikorwa bye n'ibyo abo bose barasiguye neza harabaza bigira ngo nabavuga butumwa bose barasiguye neza ukungene bigenda hariho abantu bahungutse bavuye muri ajya makambi baravuze neza ukungene babarokite abateye muri cya gitero caba muri Kayanza na Cibitoke abafashwe harimo n'abana mbere batoya cyane barasiguye neza kumwe n'abaroma makambi ni modoka ikamyo zigisirikare cy'u Rwanda baranavuze abahetse kwishika nabo baravuze n'amazina y'abasirikare mu majoro harimo majoro menga bavuze baravuze n'amazina y'abasirikare babantrena babadana n'ibigwanisho ni modoka na plus iyo modoka azani z'ibigwanisho naho bakoromera bo
bikubwira Pierre Pierre Foster nubundi yabajije ati erega ayo mazina kuki mutayashyira ku karubanda ndetse ngo muvuge n'ahantu nyakuri abo bantu bitoreza
erega iyo ivyo tutabyerekana ibari gusaba ko ujya mugi ugenda gukora amatohoza hariya nimba barinze basaba ujya mugi nuko twari twashoboye kwerekana neza ivyo bintu twe twerekanye ni karata iriko naho bagiriye namakambi bagiriye mu myimezo y'igikare ahantu bashika hane
ibyo ariko nuko bishikiriza
baraherekanye neza kuri iyo karata turerekana neza aho bava makambi bavamo naho batera bajya naho bagiriye ayo makambi makambi ashika kuri hane ari muri ico gihugu cy'u Rwanda kuri ivyo rero nta mpari zirimo kuko
nimba tari ukubagondoza aho hantu mwahabwira abanyagihugu
uyo muntu nimba hakeneye azoza akumbere mu biro by'iwacu hanyuma tumwereke karata ukungene imeze tumwereke n'ibyo bibanze ukungene bimeze kuko byose ntitubivugira ku radio abo byategekwa gushikirizwa barabishikirijwe kandi ntibarinze bafata ingingo yuko borunga ikintu mwabwira zize kuri ibyo bintu ari ukubera kuko insiguro zari zatanzwe zitari zaranyuze uwo nimba bikeneye turamutumiye aze mu biro hanyuma cyangwa muhe nimero yacu ya telefone aze tumwereke neza ibyo bintu kumwene bimeze idonido atakintu na kimwe cy'ikinyoma kirimo nkumbure tunamwumvishe n'aba bantu bafashwe bobo barakubwira n'imisozi y'aho hantu mu Rwanda neza bakaguha n'amatariki y'ukumwene bagiye bagenda aha nta kinyoma rero kirimo bimwe bavuga ngo
iyo nimero ya telefone y'imuhe
yego muratamuye muha niyi mwakoresheje kugira mu ntore
yego ni 79 937 954
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mbere yuko dusoza aya makuru tubibutse ko twababwiye ko Benjamin Mkapa wigeze kuyobora Tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba kuba umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi. Tukababwiye kandi ko abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu Burundi kureba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu bavuga ko mu rugendo barimo batazabonana n'amashyirahamwe yigenga abanya madini cyangwa abanyamakuru. Igipolisi cy'u Burundi kandi gikomeje kwerekana abo kivuga ko ari abahoze ari abarwanyi baba bafatwa cyangwa abishikiriza inzego z'umutekano. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, dushimire Elvin Sangano wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Tubibutsa ko andi makuru yacu ni mukanya isamuya n'igice zuzuye neza mu Rwanda no mu Burundi, aho turi bubagezeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari haba mu Rwanda mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.